Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ishwi ya Amerika yikoshiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 104 ibice 3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanda cyacu makuru we 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mwiriwe neza twimise namwe bakunzi radio ishwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga amahoro n'umutekano ni karahura ntibacura mu ruganda ni nkingi iterambere irama mu bihugu byose byo ku isi haraheze rero imyaka itari mike mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu buseruko umutekano n'amahoro biguma bihungabana kubera imirwi itagira uko ingana yama yakoze ibitero maze abanyagihugu bakasiga ubuzima mu kwezi kwa gatandatu abatetsi barongoye ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko barafashe ingingo yo gutunganya inteko zo muri ako karere zoja gufashanya n'igisirikare cya Kongo mu twigoro twacu two kurangiza uruhagarara n'umutekano muke birangwa mu buseruko bw'icyo gihugu ayo masezerano ni nayo yatumye igihugu cy'u Burundi kiba igihugu cya mbere cyarungitse inteko zacu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ndwi iheze mu ntumbero yo kurwanya imirwi itwaje ibirwanisho mu kiganiro musanga cimusi kwa kane twatumiye mu shyantahe kurikiranira hafi ibazo by'amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afrika mu kanya araja kudufasha kwiheza uruhara rw'inteko mpuzamakungu canke inteko zo mu karere mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu birangwamo umutekano muke aragira icyo avuze kandi ku nteko zo mu karere ka Afrika yo mu seruko hamwe n'izo mu bihugu byo muri Afrika umanuko zitanguye kurungikwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hisunzwe amasezerano ibihugu bigize ishyirahamwe rya ku karere byateko gikumu hamwe n'amasezerano ibihugu bihurikiye mu yandi mashyirahamwe yo muri Afrika umanuko Uyu munsi rero turi kumwe na Edi Mbona n'umuhinga kurikirana hafi ibibazo by'amahoro n'umutekano akaba afite ibyo bita mu Cyongereza akaba ari uwo bita mu Cyongereza Regional Peace and Security Expert uraho Edi Mbona
ndabaramukije Frederic ndabaramukije n'abahanga badukurikira muri iki kiganiro
urakomeye neza
ndakomeye ndaho
ni viza cyane rwose nkuko twabivuze rero uyu munsi dushaka cyane cyane kwihweza ikibazo cy'umutekano n'amahoro eka uruhara rw'umutekano n'amahoro mu iterambere turazi ku bihugu biteye imbere kenshi na kenshi usanga bisa gahengwe bise umutekano ibihugu navyo biguma bisubira inyuma kenshi na kenshi ugasanga bifite ibibazo by'umutekano n'amahoro Edi Mbona murafise ubuhinga bwinshi n'ubumenyi bwinshi cyane rwose mwarahuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika aho twavuga Repubulika ya South Africa mwari mu bikorwa byo kurwanya umutekano bifashe mutubwire uruhara rw'amahoro n'umutekano rungana iki mu bihugu byose byifuza iterambere
mu by'ukuri na iterambere riba mu bihugu bidatekanye igihugu ikintu cya mbere igihugu kugira ngo kigire iterambere gikeneye amahoro n'umutekano hanyuma abanyagihugu bakabakigenza akaja mu mirima bakaja mu mirimo yabo yose imisi yose rero nta muntu yo nta byubucotera imbere kidafise kidashize amahoro imbere na nizo ngorane rero usanga kenshi ibihugu byo muri Afurika bigira kubera kenshi bidatera imbere kubera atamahoro aba harangwa
izo iyo batetse babizi ingingo baba bakwiye gufata ku bwanyo nk'izihe kugira ngo mu gihugu hagume hatekanye hari tubazi ko hariho indiana nyinshi zihagaze ku moko iza politike ikintu nk'abategetsi bokora kugira ngo bagabanye ibyo bintu bituma hataba iterambere nk'ibi
mu by'ukuri ikintu cya mbere urabira ko kubera bamwe bamwe baba batowe n'abanyagihugu ngo babarongore baba bafise programu iyo programme rero wabwiye abanyagihugu yuko ari izogendera ko ifo kwigendera ko kugira ngo ubateze imbere bo nico kintu cya mbere baba barindiriye ati uyu mugambwe cyane uyu mushinga na yatwemereye yuko azoduteza imbere abicije muri iyi nzira rero ugeze ku butegetsi abanyagihugu baba barindiriye yuko ukora ibyo wabemereye hako ukora wirabira ko wewe cyangwa aba bantu bo mu bwoko bwawe cyangwa abantu muva mu ntarimwe cyangwa abantu musangiye imigambwe rero utwara atwarira bose ntaba ariko aratwara ngo kubera ngo ateje imbere cyangwa agire kamwana wa mama kenshi rero usanga ibyo bintu bya kamwana wa mama byo kwikunda byo kudakunda abanyagihugu nibyo bitera izo ngorane z'abantu baca bagumuka nibamenye yuko nabo nyine nibamenye yuko muri iyo migumuko ibintu bica bihagarara nta muntu abandanya kuja kurima nta muntu aja ku mirimo yiwe nta muntu yorora nta muntu agira n'akazi keza kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu rero abatwara bo kumvira bose bakaba bakaba imboneza nyene zabo ba donc bashinje bakareka ibintu byo kwikunda ibyo rero bizi ngorane zibaho cyane usanga abantu b'abanyagihugu bavuga ati vuba badutwara nabi kubera ibyo batwemereye si ibyo bakora barikunda bobo bimereye isiha baguma biha bobo nyene twebwe ehe naki rero bica bituma ingorane
muri iyo migumuko muri ivyo vy'ukwigaragambya ikabagatangura ibintu vyo guhunganya umutekano canke ibintu vyo gusaba uburenganzira bwabo inyishu nyakuri iyo bihe nk'abantu babugumije mu mutwe ko iterambere ariyo nkingi eka amahoro n'umutekano ariyo nkingi y'iterambere nk'ibintu vyo kugwa nk'ibihe ku mpande zose haba abategetsi canke haba abatwagwa
abategetsi cyane na mbere bategereza kumvira abatwagwa babumvira ingorane bafise abatwara nabo bakigenza nk'abantu bitwa yuko ari abantu bahawe inshingano zo gutwara abo bantu zo kubateza imbere afite n'inshingano Imana iba yaguhaye na bene gihugu kugira ngo wewe abe ari wowe ubaje imbere ukabumviriza hanyuma abo bene ibindi nabo ibintu byo kugumuka nibifasha cyane kubera muba muri abantu baba ariko barisamburira ni kwiga kwicara kuyaga kubera kenshi usanga ibintu byose abantu ibintu bibagora ni kuyaga kandi nta nyinshi iboneka mutayaze inyinshi nibonekera mu migere inyinshi ibonekera mu kwicara mu kuyaga kugira ngo abantu bakosore ibitagenda neza kugira ngo iterambere rero riboneke mu karere
mu kanya turagaruka ku ruhara rw'inteko zo ziba zirungitswe mu bihugu aho umutekano wabaye ndanse kugira ngo zigarukane amahoro n'umutekano icyo kibazo turakigaruka ko ariko ku bwanyu uburyo bwiza mu gihe hadutse indyane ingwano zikomeye haba hagati y'abanyagihugu haba imirwanyi y'ubutegetsi uburyo bwiza bwo kurangiza izo ngwano n'ubuhe abasirikare b'igihugu cyanke inteko zo mu bihugu zoba zirungikwa gufasha
igihe bizogenda nuko abasirikare bo mu gihugu bo bonyine n'abari bo nibo bonyine kwera bashinzwe umutekano w'abanyagihugu kandi cyane cyane s'abasirikare n'abapolisi abasirikare bo bashinzwe igihugu gitewe no hanze n'ikindi gihugu cyo hanze niho abasirikare binjiramo ariko abantu bajejwe umutekano indani muri bihugu n'abapolisi na nibo bategerezwa kuja kuja hagati bagahagarara neza bagasubiza umutekano mu banyagihugu ariko kenshi usanga rero biragora kubera ubumenyi buba butari bwinshi cyane ukumva umuntu agiye bagiye gukora ntibakoresha ibyo umwuga ubabwiye ugasanga rero bifashe nabi abanyagihugu barahatikiye kuzana bo hanze biba byagora indani umuntu agakomindura kijewe inzu yahiye abari hafi n'umutabare nicyo gituma inteko zo hanze ziza
mukanya muratubwira cyane cyane ubumenyi mwakuye mu gihugu cya Repubulika ya South Africa aho mwari mukurikirane hafi ibibazo by'umutekano ariko imbere yaho reka ijambo bamwe mu banywanyi bariko twakura turi kumwe na Alex Anelka Peace mwiriwe neza murihega Alex
Jende Burundi ntara ya Rurigi komite Kinyinya
ni byiza cyane rwose muratwumva neza ku radio Ijwi rya Amerika ngaho
ndabumva neza cyane
yego muduge ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'umuhinga yanonose ibyerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afurika Edimbona murafite ikibazo murafite icyumviro mu mushikiza
icyumviro n'ushikiriza kuri iki kibazo cyo kurungika inteko zo mu karere muri Congo ku ruhande rwanjye
Alex woba uri hafi y'iradiyo uja kure yayo ugatoye kubwira ati kumve neza cyane rwose n'ibibazo mubaza bishobora kumvikana duga ku ijambo
nariko ndavuga ati ku ruhande rwanjye ku ngorane ziri muri Congo umuti ntabwo ari ukubabarukayo inteko zo mu karere umuti mbona ko ushobora kuza gutorera inyishu ikibazo ni uko guverinoma cyangwa se leta ya Congo ishobora kwicarana n'abayivariya bakajya kuhera imigasira kuko mu gifaransa bakunze kuvuga ngo yose akirose
Alex, telefone yawe ivuga nabi cyane rwose ariko ikibazo nyamukuru washikirije ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twacumvise mwavuze ko reka bamukanya barasubira kuguhamagara niba ufite nk'ikindi kibazo ushaka gishikirije ugishikirize ariko nashaka mushikantahe Edimbona agira icyo avuze ku kibazo gihambaye cyane rwose uvuze ko uburyo bwo kurangiza amatati ari kwicana nabo batumvikana duga ku ijambo
ibyo gikuru ni uko abantu bicarana bakumvikana kubera nko muri kiriya kibazo cy'i Congo abantu baratikiye cyane abantu barapfuye abantu baguma bagendana udusambi bimugwa ariko ugasanga abantu nyine babateye izo ngorane bamwe bamwe n'abantu kavukire bavukana barabanye barabanye bamwe bamwe baranahanye baranagabiranye baranarongoranye muri bo ariko ugasanga muri bo harimo bamwe bamwe batera abandi bakarangaza rero ntibikenewe yuko babandanya mu migere nibyo byanse mu kumvikana niho abantu bavuga ngo bashira mu migere niyo migere ni ukugira ngo bahoze abantu habe n'agace rero kugira ngo bayage bumvikana ariko ingamba ntizibandane zitikira muri Congo rero icyo kibazo kiriho kandi nazi yuko umukuru w'igihugu afise komisiyo yashyizeho y'abantu barwanya leta baja bahurira i Nairobi ndizera yuko muri ibyo biganiro bagira hazovamo imishinga nziza hakaba hasabwa usi cyane cyane nuko abantu bajya abatwara mu ma bayita ari bayita ama chefine bo kwicarana hamwe bakumvikana muri Kongo haca n'ibintu by'abami bayita ba chef de collectivité bajya barashobora gufasha kugira ngo amahoro agaruke.
Tumibuze nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Bigirimana Didier. Muri aho Didier? Muri hehe? Mubaza akabazo mwegere telefone, ndumva na telefone yawe itavuga neza cyane rwose. Turi kumwe n'umushyira nawe Edimbona, umuhinga mu byerekeye amahoro n'umutekano muri Afurika. Duhuga ku ijambo, ikibazo kimvuye. Duhuga ku ijambo, turakumva.
Ego n'icyo cyanjye, uwo mugambi bagize wo kohereza ingabo zo mu karere gihugu cya Congo, uwo mugambi bawushyigikiye kubera ko urabona ari uko MONUSCO mu isanzwe isanzwe yananiwe urazimo imyaka imaze mu gihugu cya Congo. Rero icyo nk'ikimenyetso cyerekana yuko ibi bihugu bigiye kuza biratabarana mu bijyanye n'urugamba. Iyo kimwe giterewe kerekana umutima w'urukundo n'ugushyira hamwe, kuko mu bindi bihugu by'akarere ko muri Afurika Kongo kizoba kiba igihugu cya mbere kirungitsemo ingabo zo mu karere bikavuye mu makunguro.
Numva na telefone yawe itameze neza, ariko ikibazo twacumvise muravuze ko kuba ibihugu byo mu karere byarungitse inteko muri Kongo ari icyemezo ikimenyetso cyerekana ubucuti mu babanyi. Mbona icyo kimvuye ukibona gute?
Ikimvuye ni cyiza, kubera bajya bihugu hariho bajya bagiye kuzimya umuriro, kandi bazobananya mu bintu ibihugu by'amashyirahamwe regional na SADC na East African Community n'izindi. Hariho ibintu byo kuvuga ati wewe utewe dutegereza guhagarara twese tuze kuzimya umucana. Nibyo bariko barakora ubu, abami bamaze gushikayo, abakenya bashitseyo ejo, n'abandi bazobananya bajayo kugira ngo bazimye. Kubera nibo umutekano mu karere niho bitera mbere, hariho n'igihugu kimwe kidahagaze neza mu bintu byerekeye amahoro n'umutekano. Icyo tuba bose bategereza gukorera kuri icyo kintu cya mbere, kugira ngo iyindi etape ya kabiri iyo kwisungura mu bintu by'ubutunzi n'iterambere. Ariko badatanguriye kuraba ahantu hose hari umucano ngo bawuzimye, n'ibyo bindi bikurikira ntabyo bushitako. N'icyumviro cyiza bagize, kandi n'ahandi haba ingorane bizobandanya uko bafatana mu nda kugira ngo bajimye.
Muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Jean Claude Ndagijimana. Muri aho Jean Claude?
Muraneza.
Turi aho, muri hehe mu Rwanda?
Mu Rwanda ntara y'Amajyaruguru.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi ko tuvuga ku ruhara rw'amahoro n'umutekano mu iterambere ry'ibihugu. Turi kumwe n'umuhinga Edi Mbona. Duga ku ijambo, ikibazo kimvuye.
Urwo ruhare rwaba ari rwiza, urwo ruhare rwo kuzana amahoro muri ya gihugu cya Congo rwaba ari rwiza. Ni uko hazamo imbogamizi, iyo mbogamizi zihavuye cyane, harimo ibintu byo kuzamo imikino y'injangwe n'imbeba. Yaba ari byiza amahoro agarutse muri kiriya gihugu.
Ni byiza cyane rwose, murakoze Jean Claude Ndagijimana. Reka duhe n'ijambo kandi ya ZDB na Mutsinzi. Muri aho?
Muri aho neza.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Murakoze, mudushimire n'umutumire mwadutumiriye.
Yarabumva, ni byiza cyane rwose.
murakoze rangombaye cyo ndi kuvuga twifuza ko mu byo kuri ibihugu dutoranye byose bigira amahoro kongi kagira amahoro kuko niho ibihugu byose bitera imbere ariko ntago bari abasirikare bari ku rugika hariya siko bazakemura ikibazo kiri hariya muri Kongo kuko murazi ko mu bihe byaheze imyaka yaheze ko ujya muhari wa M23 wari watsinze mugabo ntakurikiyeho kurwanya indi migwi yari ihari ikintu rero numva ni uko leta ya Kongo ishyiremo imbaraga ibashe kurwanyiriza iriya mitwe yose hamwe bayikureho apandi byo kuvuga ngo umutwe umwe uratsinzwe bumve ko ikibazo giheze hari impunzi zimaze imyaka irenga 20 ziri hanze ya Kongo izo zikeneye gutaha zikajya iwabo kuko iriya mitwe nibagumye izabarwanya umutwe umwe bawutsinda bakumva ko ikibazo kirangiye n'ubundi ntacyo bazaba bakoze nubwo bari abasirikare bagiyeyo bamara ikindi gihe badashyize hamwe ngo iriya mitwe yose igwanywe irangire imitwe y'abanyamahanga bayitsinde abataha batahe ubundi Kongo nto numva yagira amahoro bitabaye ibyo ntacyo bizashoboka ko Kongo ishobora kugira amahoro arambye
murakoze yazindi edimbona mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze
uyu muvandimwe ashize ngaho mico ariko ingorane z'i Kongo cyane cyane n'ingorane politike nico gituma navuze ati naho bagiye kuzima umucanwa ariko abantu bateza kuyaga yaga ibyo byo kuyaga nibyo bituma abantu bashyira hamwe ubwo rero hari ingorane za politike naho iyo migi yose boyitsinda si ugutsinda abantu ngo tsinda aho bose bava mu bihugu nk'imigwi yaje iva mu bindi bihugu isubira iwabo hanyuma bayagire bari mu bihugu byabo hari abantu bagwanya leta y'u Burundi bagende bayage hariya na leta y'u Burundi hari abagwanya leta y'ibihugu biri ngaho hafi byose nabo nyine basubira iwabo ari abaganda ari abanyarwanda bose basubira bagende bicarane n'abatwara kugira ngo bumvikane bakemure ibibazo bafitanye Kongo nayo ko yari yamaze kubitangura muri Kenya ibananirije ngaho ariko sinibuza yuko izo nteko zaje ziva mu karere ka East African Community na SADC zibandanya zicungera kugira ngo inzu nibandanye nikirasha no kuzimya no kubandanya kuraba yuko hatoba akandi kumushika kakiriho
ebi mbona hariho nk'abanyekongo muri iki gihe bavuga ati nk'uko mwabikurikiranye bariko bariyamiriza inteko zawo n'impuzamakungu bazirega ko zamaze imyaka itari mike ariko zananiwe gushika ku mugambi reka ku ihangiro zari zahawe wo kugarukana amahoro ikintu ku bwanyico bemeza ko hananiwe izo nteko zifise n'irwanisho rutura inteko zo mu karere mwavuze y'abasirikare bamaze gushika bo mu Burundi barashyitseyo muri Kenya amatwi adusumira basa n'aba shitse yo nabo nyene eka na Angola ikaba yarungitse mu rundi rwego n'abasirikare bayo ikintu cyo kwizeza abanyekongo bariko yamiriza inteko zawo niko izo nteko zoshobora kugira kugarukana umutekano nk'ibihe bintu byo biza gatima
mu by'ukuri inteko zawo ni ziza mu gihugu ngo zije kurwana ngaho kugira ngo zicungire umutekano nakabiri si uko ngo bobo binjira nibanagwana barivuna bamwe mu bantu muri abo iyo migwi iri kiragwana iteye ibateye bo barivuna cyane bagacungira abanyagihugu nibategwe n'izo n'iyo migwi izana ingorane mu gihugu uraje kuyimereke Kongo. Kongo ni igihugu kinini cyane cyane gusa cyane gusa nawe bihuriye n'ibyo bigo ibindi bito bito. Kongo ni igihugu kinini cyane kikaba gifite ingorane ya mode communication kugira ngo uvugane n'ubundi muri Kongo biragoye kubona ababarabara henshi n'ababarabara meza giho henshi cyane mu muri Kongo. Ubwo rero yuko nizo nteko za n'inama mpuzamakungu naho zoba zihari nizoja ku rugi rw'umuntu n'umwe ngo bacunge na
muriko muvuga ko izo nteko zari zifise amabanga atandukanye n'izo nteko zindi
amabanga atandukanye n'ivyo n'ivyo nagishikeko bobo bashinzwe gucungira umutekano ariko aba bandi bagiye bobo barafise manda yo kugwana nabo n'iyo migwi itera akajagari mu karere. Niyo rero bidahuriye nivyo umunyagihugu muto abonye umusirikare wawe niyo avuga ati abari bateza kudukiza n'ibiki nivyo ariko ntibaba baje kugwana iyo rero nivyo abantu bateza kumenya baba baje kugwana baba baje gucungera ahantu hari umutekano bahacungere mihandugwe nawo nyine nacyo gituma Kongo yose itarimo ingwano na karere kamwe gusa
Ego reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi Richard Squad Bala muraho muratwumva?
Ego ndabumva neza.
Muri mu gihugu cya Tanzania amajaya?
Ndi muri Tanzania mu ntara ya Kigoma muri komine ya Kigombe.
Ni byiza cyane rwose, urafite ikibazo, urafite ikimbuye, turi kumwe n'umuhinga yanonose ibyerekeye ibikorwa byo gucungera amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afurika. Edi Mbona, murafite ikibazo, murafite ikiyumviro, turiko tuvuga ku ruhara rw'inteko mpuzamakungu kandi uruhara rw'inteko zo mu karere zinawikwa mu bihugu gucungera umutekano n'amahoro. Duga ku ijambo ikibazo kimbe.
Nari mfite ikiyumviro kw'icyo kibazo cyo muri Kongo, ko tugiye kuraba Kongo kuva na kera, maze igihe kitari gito ingwano zamaye nk'uko nyine ko nabibona. Sinibaza yuko izi nteko nubwo bozitwarayo hari icyo zizohindura, ko Kongo ni nini rwose bazogenda, ahubwo iyo migo ntibazoyikuraho, ubwo uzosanga bayimuriye ahandi, kuko nibabona iyo migo niyabo nisugereje ubwo ngo izota ishyira ibigwanicyo hasi, ko ndabibona ahubwo izovaho yimukira ahandi usange igiye guhungabanya umutekano mu bindi bihe. Icyo mbona cyagikwiye kuhaba ahubwo, ko kenshi usanga iyo migwiri nk'iyo usanga ifise ibyo idahurizako n'amaleta y'ibihugu ibisanzwe ikomokamwo, kugira ngo umutekano bikunde uboneke muri Kongo, ahubwo ivyo bihugu birimwo ayo maleta badahurizako nibo bari bakwiye kujya hamwe bakicara bakaganira ku byo basanzwe badahurizako, gutyo bigakunda bagashyira ibigwanisho hasi bakabona kujya mu gihugu bakaronka abandi n'andi ho kubiruka ko kujya kubagwanya. Sinibaza ko hari icyo bizotanga n'ukuntu Kongo isanzwe ari nini. Ego iyo haba nko mu Burundi wazi kera asanzwe ari hatoya, abo basogereza ugasanga harageze igihe ibigwanisho babisigiye hasi ntambara bakazihagarika, nayo ubundi ho muri Kongo sinibaza ko bizokunda ko
reka duhe ibyiyumviro byawe. Umushyira ntahe Edi Mbona agira icyo abivuze.
Murakoze cyane. Icyo javuze sinibaza yuko ari ibyo, kubera ngo kwiyumvira ngo bazova ngaha baca bava ahandi barananirize hariya, ivyo hariho mekanisme ijejwe kugira mumaze gushira inkoho hasi muraba abademobilize muraja kubana n'abanyagihugu, iyo mwaje muva umwe wese bamusubiza iwabo akabandanya agira ubuzima n'abandi muri kominote yiwe. Ca kabiri rero habasigaye ya nyabutatu iteza gukora abacunga umutekano, abanyagihugu na leta bategereza gukominika kugira ngo bababwira ati ehe hagiye hake kandi hajya ahantu bajya abantu baraje bavuye ahanana ntitubazi. Rero abanyagihugu bateza gukorana na leta n'abashinzwe umutekano kugira ngo uyo mucanwa ntuva hamwe ujya ahandi. Kongo rero ije bintu birashoboka kuya n'ibintu umuntu abantu barigisha mu bintu by'ama societe civile ama societe ama shiramu atagiraho yegamye muri politique ajya arafasha cyane n'abanyagihugu bato bato nibo baba ijisho jisho kugira ngo ingorane aho bari umutekano ubandanye urema Kongo rero si ingorane kuvuga ngo bazova ngaha bati bagenda ahandi ngo Kongo ni hanini nibyo ni hanini ariko uraje gushika ubu ahantu ari ingorane n'ahantu hamwe kandi hata ni hanini nibyo ariko n'ahantu hamwe kandi bamaze abo basirikare bagiyeyo gutuza iyo migwi bishobotse hazoca haba amahoro arema kubera niho ingorane aho hantu hose muri iyo zone yose muri Sud Kivu, Nord Kivu, Nadia, Muria, Muria, Kisangani, Akera, niho ingorane zose zikomeye zo muri Kongo.
Tumibutse nshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Professeur Emmanuel Sekiwa agisha muri West College Los Angeles West College ringa ku murongo akaba ari umunyekongo ava mu buseruko bwa Congo duga ku ijambo Emmanuel Sekiwa murafite ikibazo mwafite icyumviro turi kumwe na Edi Mbona n'umuhinga mu byerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byo muri Afurika duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
wakoze cyane Bwana Frederic nabo bagenzi turi kuganira ubu ngubu nje kuko wakivuze ni Emmanuel Sekiwa turi umunyabunaza n'umuhutu kandi ikibazo cy'intambara kibakiri iwacu ibi bihugu byo kudufasha ngo turwanye M23 nta kamaro bizatumarira ariko no mukuri ni ukumva neza no gutekereza ko umukuru w'igihugu cya Congo ari gukoresha uburyo bwose kugira ngo yereke isi ko yagerageje kumenyesha rubanda ko intero dufite muri Congo arahivuye kaba nkeka ko abasirikare ba agenti basoma abasirikare ba MONUSCO bamaze imyaka 20 sibyo noneho rero icyaba gishobotse kugira ngo amahoro agaruke iwacu ni Congo yonyine kwishyira hamwe urubyiruko rwayo rukumva ko nta n'umwe uzatuzanira amahoro iwacu atacyo kenyine kugira ngo Kenya ubu ngubu umaze gusoma kuko ngo Kenya yageze muri Congo nayo Burundi buri muri Congo kuva ibyumweru 2023 uko mbivuze ntabwo ariho uzatuzanira amahoro tuzazanirwa natwe twenyine kandi n'ubwumvikane n'u Rwanda rugutera buri gihe na Buganda yihishe ibyo mvuze ubu ngubu nsohocanga abantu bagira ngo Congo ntakishoboye nkeka ko ubutegetsi bwo muri Congo buriko ko bushoboye ngo bwereke imiryango ku isi yose ko abantu babateye hari aho bava hari abahe amasasu imipomu bintu byose noneho nibarangiza kwerekana ku isi yose ko umutero uri muri Congo guva mu Rwanda no mu Buganda noneho Congo nizifata neza ikora ibyo ishoboye kuko igarura amahoro mu gihugu cyacu naho abandi bavuze ngo aba basirikare baje iwacu butuma izi ndwano ziva muri kariya kareza hadi ikawutekereza ko ibyo bizashoboka kuko urebye neza hari ibintu bibiri by'izo ndwano zishaka kugira icya mbere ni kugandamiza cyane gushyira abahutu cyane muri Congo hasi kuko aho intambara ziri naho abahutu batuye aho intambara ziri na hariya muri kariya kare ku Rwanda aho dufatiye Rwanda na Uganda ahandi intambara zifite iyo muri Minembwe ntabwo nyizi neza ntabwo bari kuganira icyo bari kuganira ntabwo kubivugamo naho kuko izi ntambara zava muri Bunagana zije muri ndavuga ho Congo ya Kamu handi ta Burdo ubu izi mitwe abatekawe muri Kenya bakaba mu Burundi bakaba buje hose nkeka ko akazi kabo ntabwo rwo kurwanya izo migwi gusa ni ugushaka kwerekana ni ukujya kureba ibiriho nabo bakazandika bakazavuga nk'uko MONUSCO yanditse raporo yabo ku gitero cyo muri Congo n'u Rwanda nabo bazacandika batwereke ko u Rwanda n'Uganda bo kudutera noneho nibimara kumenyekana hose abantu bose barahemeye Kongo zifata neza
amakuru yuko hari ibihugu bitera Kongo gushikunga ha kwishwe ya America ntaremezwa ntiturayimira cyane gose twazi ko hari imirwi n'ibirego bivuga ko hariho ibihugu bimwe mu bise abasirikare muri Kongo ariko ayo ari makuru ntari dufise ariko reka duhe ikibazo gihambaye muvuze mushikirije muvuze ko iyo mirwi yose ka iyo bihugu byose byarunze abasirikare haba Kenya haba Burundi haba Angola atacho bizoshika ko edi mbona ayo makuru ashikirije ni munye Kongo abamunikaje karere mu bivuga ko iki ku bwanyu hari hakizero ko intego koko zoshobora ku gushika ku mugambi ka ku mabanga zashinzwe
yewe mashine cyane professeur kwijyo cyacumviro ashikirije yewe ku bwanje ndazi yuko bizera yuko amahoro ashobora kugaruka muri Kongo imwe mu nzira bakoresheje iyo bariko barakoresha yo kuca gutuza abajya abantu bicana bajya migwi ituma akarere katamera neza nizera yuko iyo nzira ishobora gufasha kugira ngo amahoro akaruke icya kabiri ni uko profesori yariko avuga yuko ngo ni Kongo nivyo amahoro abanyekongo nimuze muyarindire ngo n'abantu bo hanze bazoyabara ni mwebwe mutegereza kwiha amahoro ariko rero rezuma yuko ndashimye cyane yuko ari profesori ashaka ndamubwire yuko inteko za ziri Kongo kuva imbere ya independence gushikaho Kongo nka independence n'ubu oni nirarekura Kongo irazi yuko Kongo iri mu bibazo mu bintu bya governance mu bintu by'intwaro Kongo ni nini kandi ni ufata amadecision uri Kinshasa uyafate agende uyu munsi nyene ibunagana bayagendere ko biranagora abanyekongo muri mu mwanya bagifise izo ngorane za governance ni kubafasha yuko aba ivyo bihugu biri hajya naje nyine bikeneye umutekano umutekano si Kongo yonyine ni ikeneye hari ibyo bihugu byose biri hajya Rwanda Burundi Tanzania Uganda ibyo bihugu byose bikeneye umutekano w'abanyagihugu babo kubibona bo nyine biteje imbere mu kanya rero Kongo itaraba itari fata neza muri ibyo bintu byerekeye intwaro ni byumvikana yuko inshuti za Kongo ziri hajya bijya mu bihugu byose bifata Kongo mu mugongo bikajya kubafasha kugira ngo imbere yuko bashike kuri ibyo bintu profesa ariko aravuga ariko habituze hagende abantu bicare basubire mu ngo zabo kandi ibyo bintu nizera yuko bazobishikako
ndumva kizera kwa kenshi reka duhe ijambo kandi ubundi bunywanyi radio ijwi rya Amerika Charles Nyandwi niyo neza
amahoro cyane
muraho murakomeye ga Charles
yego turashima uwiteka
muri hehe
Gambia
muri he
Gambia Rusaka
duga ku ijambo ikibazo muri Gambia ikibazo cy'imvuriro duga ku ijambo turiko tuvuga ku bibazo byo gucungira umutekano n'amahoro birangurwa cyane cyane n'inteko za mu karere cyane mpuzamakungu reka tukaba tuvuga kandi n'uruhara rw'amahoro n'umutekano mu iterambere mu bihugu izo zose duga ku ijambo turi kumwe n'umuhinga Edi Mbona duga ku ijambo
ikintu nagomba gushyikiriza hanini abanyekongo icya mbere ni kubona ko ari bo bonyine bashobora gutorera inzira amahoro kubera batabishyizemo tugiye gutorera inzira amahoro ntibikunda ikindi navuga ni uko yaba Burundi yaba Tanzania yaba Uganda yaba Rwanda bose niyumva muri Kongo hatari umutekano birumvikana no mu Rwanda afata umutekano bugira umubanyi ariko aragira ikibazo ikintu nashikiriza hanini ni uko bariya basoda bagiye muri Kongo bufasha bakumvikanisha nta mbara ishobora gutorera umuti amahoro bari mu ntambara ahubwo ikintu nyamukuru gikenewe ni uko hoba ibiganiro bishyigikiwe n'iyi EAC bagahuza iriya igwana igwanya leta hakari biganiro bihurikiyemo bose hama bari abagwanyi nabo bakamenya ko Kongo ari yabo, Kongo atari abanyamahanga, Kongo atari Burayi, Kongo atari yo Abarundi, bakamenya ko Kongo ari abakongomani. Amikindi muri Kongo mu by'ukuri ugerageje kuraba ukaraba iyo Kongo yaguye, Kongo irimo icyo navuga ubutunzi ari nariya nayo ntandaro mbona jewe ku bwanjye ituma muri Kongo hataba amahoro. Bivanye n'uko muri Kongo ugerageje kuraba hari imiti myinshi myinshi ikererekwa n'ibihugu byo hanze kugira haba umutekano muke, hama habamaze kuba umutekano muke b'abantu b'abakazamahanga bagaca baronkeraho uburyo bwo kwiba ubutunzi bwa Kongo. Abakongomani benshi ntibintu bakwiye kutishyira ko umuzirikanyi iriya ntandara iri muri Kongo ugiye kugira abaturutse Siriya abakongomani, ahubwo niyo abantu ibihugu byo hanze bishaka inyungu muri Kongo bivanye n'ubutunzi buhari muri Kongo. Rero ni ikibazo cyo kwicarira hasi bakabafasha. Murage iminsi Kongo imaze hariya mu ntuzere, UNESCO imaze muri Kongo nta kintu irashika ko mu myaka yose imaze hariya. Murako hari ikintu kinishije hari inyuma muri bariya abantu bafasha Kongo. Rero ni ikibazo cyo kwicarira hasi eyasi igafasha Kongo ikabona ko Kongo ari y'abakongomani, Kongo atari y'abanyamahanga.
Charles Nyandwi, ziyumviro mushikirije birahambaye cyane rwose. Reka tubihe Edi mbona agira icyo abivuze ko muravuze ati nyabuna ibiganiro nibyo bizotuma haboneka amahoro arama. Muravuga n'ikindi kibazo cy'ubutunzi, ubutunzi muvuga ko aribwo butuma haba intambara, imirwi itandukanye yoba ifite inyungu yuko haguma akajagari. Duga ku ijambo kuri ibyo bishikirijwe na Charles Nyandwi wo muri Gambia.
Mbere ntanguye kwikitwa igene cya nyuma cy'ubutunzi, nibyo Kongo irafise ubutunzi bwinshi bukenewe n'ibihugu utura ku isi kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bibananye biteze imbere. Wumva rero Kongo ni byinshi biri Kongo, biri Kongo rero n'abanyekongo bategerezwa kumenya yuko ibyo bintu ari by'iwabo, bifate neza bamenye ingene banegosiya ingene bavugana n'ibyo bihugu bikeneye ubwo butare bwabo, kugira ngo abanyekongo bonyine abo nyine bagwana babona yuko bacinyijwe baronka kure, baronka amashuri, baronka amabarabara meza hase neza. Ivyo nije ni Kongo itegerezwa n'abanyekongo bategerezwa kugikorera bwa mbere na mbere, ariko babifashijwe ubu ko inshuti za Kongo nabonye yuko bitarashoboka yuko abanyekongo babishika bubu nyene, nicyo gituma baje kubafata mu mugongo kandi n'ubu babandanya kubafata mu mugongo. Kira noneho ubu abantu bose ari abanyekongo ari abanyamahanga, iryo jambo uyo mushinga nari muri Zambia bazi bose yuko Kongo atamahoro ifise kuva independence gushika uyu munsi guhera ubutunzi ifise, ariko nibamenye nabo nyemenye abo nyene abanyekongo bamenye yuko ingorane zose ziri ku gace kabo kandi n'inyishu nibo bategereza kuzibonera, abandi bose baza ibindi bihugu byose biza gufasha ngo abane Kongo babeho neza.
Yego, inyishu nibaza ko muhaye zitamo yereka kandi tuje n'ukundi muri wanyi Claude muri neza
yedi baneza
muri higa Claude
halo
muratwumva Claude?
Yego ndabumva neza.
Muje ahantu hatari induru, ndumva ko muri ahantu hari induru, hanyuma mubaze ikibazo n'ikimbwiro.
Yego
duga ku ijambo.
Halo
duga ku ijambo, ubwira abantu
bareke kuzinduru. Jean Claude ndi Nairobi.
Yego
kuri icyo kibazo mwari muvuze cy'umutekano wo muri Kongo, ega intambara ya Kongo ishobora kurangizwa gusa n'abakongomani bonyine hakaba ibiganiro bihuza iriya mitwe yose na leta, leta niyo ifite uburenganzira bwo guhamagaza ira mitwe yose yitwaje ibizanisho ikabishyira hasi hanyuma amahoro akaganza muri Congo. Mu gihe Congo itaremera gukorana ibiganiro n'iriya mitwe, ntabwo intambara yo muri Congo ifite gushira. Nabo bari abanyamahanga bazana biriya bihugu bya EAC cyangwa abandi ziriya ngabo zaho, ni nta kintu na kimwe zishobora guhindura, ahubwo nibwo bongera intambara mu gihugu cya Congo.
Icyumviro Claude mushikirije ni icyumviro na Charles Nyanduye yashikirije, mukavuga ko ibibazo by'umutekano muke bizotorerwa inyishu n'abanyekongo ubwabo. Ndabona Emmanuel Sekiwa afite ikindi kibazo, tuga ku ijambo Professor Emmanuel.
Wakoze cyane bwana Frederic, ntabwo ari ikibazo mfite ni ukongera ku byo abagenzi bavuze. Yego, Kongo ifite umutungo ushitse, akaba ari ubwo abantu bose bashaka aho bari kuza guhungabanya amahoro iwacu. Ikibazo nicyo bafitiye bose bamye ko Kongo ifite imipaka cyenda, sibyo? Imipaka cyenda hakaba ari ahantu hamwe gusa hafite ibibazo. Kandi ubwo twaganiriye kare, hari umwe wavuze ngo MONUSCO yabaga muri Kongo kuva na kera, ONU. Twagize amahoro gakeya kuvana muri 1963, 1965 kugeza muri 1990, ntabwo ONU yari iriyo. Ibibazo byo muri Congo ntabwo ari umutungo gusa, ntabwo ari abanyekongo gusa badashoboye, n'abagenzi ibihugu bibiri dufanye nabo imipaka bishaka kugira nabi rwose, kuko abataremeye ko u Rwanda na Uganda nibyo bibazo, bazi ko mu ntambara zishize hari igisirikare, hari abasirikare b'u Rwanda bafashe bajyanwa muri Angola basubiza mu Rwanda babafatiye muri Congo. Icyo dusaba ni bashaka kugira ngo bafate umutungo wa Congo baze baraza mu gitondo nk'abandi bose, twumvikane bafate ibyo bafata natwe tufate ibyo bafata iwabo, kugira ngo ubu ngubu tujye turaganira ikiganiro buri gihe tuvuga guhunganya amahoro muri kariya karere buri gihe kandi tutamagana abafasha iyo migwi yose. Bavuze ngo muri Congo hari imitwe y'abanyeshyamba nyinshi cyane, ariko iyo mitwe yose yatangiye kuva muri 1996 kuva mu Rwanda rwatera Congo. Nicyo gituma mvuga ngo twihangane muri ibi biganiro nabyo, tutekure turatinya kubwira abo bantu bari gutera Congo baturekere amahoro. Tuzi ko bashaka ibyo bashaka, ntibaje baraza kumanywa, twumvikane. Nibashaka umutungo wa Congo natwe tubabwire icyo dusaba, twumvikane. Naho ukuvuga ko yagane tukabamo hipokrizi tutabyira n'ukuri, cyane cyane u Rwanda n'u Buganda ntabwo bizatuzanira amahoro. Igihugu cya Kenya, igihugu cya Burundi muri Congo byose ntacyo bizadufasha gakeya. Icyo baje gukora kekanwa uzandike raporo, nabo babona ko iyo migwi yose ivana imfashanyo muri ibyo bihugu bibiri bitumere nabi, kuko dufite imipaka cyenda kandi imipaka ibiri gusa akaba ariyo idufite
ibibazo. Urakoze Professor Emmanuel ku kibazo cy'imirwi irwanya ubutegetsi iri muri Congo. Hari ntiyatanguye muri 1996 gusa, hari imirwi twaba twumva kuva kera cyane rwose, imirwi ya mayimayi n'umurwi ukomeye wabayeho kuva kera cyane rwose. Nashaka mushenahe Edimbola mu gihe cyo mutubwiye kuba cyane cyane kuba afite amakenga ko izo nteko zitazashobora gushika ku mugambi zishinze. Mwarakoze mu bibazo byerekeye umutekano mu bihugu bitandukanye muri Afurika. Intambamyi tufashe nko mu gihugu mwarimwo cya Repubulika ya Santa Afurika, ingorane zisa n'iziri muri icyo gihugu cya Congo.
Ndashaka nshimire cyane Professor ko yemeye na mbere y'uko ati ibyo bihugu naho bije ntibizo hezwa ingorane za Congo, ariko bizodufasha buke buke, nibyo bizofasha buke buke. Ikibazo cyo muri Congo ni ikibazo gifise numero za ingorane za politiki, na nicyo bituma ko aguma avuga ibihugu byo mu karere, na nicyo bituma ibyo bihugu byo mu karere bimwe muri byo biriko biraza gufasha kugira ngo bajya abantu bose bari ibunagana nahe baguma bagendana udusambi ku mutwe n'udusahani n'utuntu basubire ubwa basubire mu ngo zabo hanyuma abakora politiki mu karere bayikore kugira ngo batore imishumo ingorane zo muri Congo dusubiye kuri bibe muri ku ngorane zo muri Centrafrique ingorane zo muri Centrafrique ubwa mbere abantu bari bazi ko ingorane ngo ni z'amadini bona abakirisu n'abayisilamu ari kuganiriye nabo ugiye kukabarondera ruguru rero naragendayo nari mu bantu bagendayo kubasura kububiriza wacu usanga yuko atari ingorane z'amadini gusa ari ingorane zo kutagabura ibintu byo mu gihugu neza bakabona yuko bobo ari bo bafise ibintu ariko nta nyungu babironkeramo hanyuma abantu bamwe babikoresha mu nyungu zabo za politiki ariko bacishije mu by'amadini batangura kwicana bararonka n'ibigwanisho bivuye hanze mu bindi bihugu byabafasha ariko ubu hari agahenge kubera iki hari abasoda bajya abasoda bo mu nyoni bagiyeyo baragerageje kandi barakoze ibintu byinshi cyane kugira ngo basubize kiriya gihugu ku murongo hanyuma icyo gihugu nacyo gisaba ibihugu bimwe bimwe u Rwanda menga n'Abarusiya ariko u Rwanda rwagiyeyo nk'ibintu bumvikanye mu bihugu ibihugu bibiri byarumvikanye ati wewe nimuze mumfashe aba ibi ntabyo bashoboye kubera nta manda babifite ariko twebwe entre twebwe jewe Centrafrique na mwebwe u Rwanda turashobora kubikora nuko bagiye hariya bariko barasubiza hariya induru zaragabanutse kubera abo basoga bobo bagiyeho bafise imanda yo kurwana kandi barabikoze n'ubu bakiriko ibintu byaratuje ariko naho byagenze uko naho aho hose abantu abasirikari ba oni bahe bagenda bose kubatuza hariho ibiganiro byabaye leta n'iyo migwi yagwanya leta gushikaho tuguma tugenda tugaruka ruguru aho uwo wese ahari n'umusangayo mubaza ati wewe mupfiki na leta n'igiki gituma mufata inkoho mwica abanyagihugu cyangwa mugwanya leta ati twenge ni
byari bimeze nk'uko bumvikanisha
ariko tukamwumvikanisha umugafata ibintu leta ya bo bavuze mukamishira leta teka twe batubwiye ibi ibi nibyo mupfa uyu mugwi nawe mukabifata byose hamwe hanyuma leta ikabyinga bidashoboka nuko byagenze gushikaho basinya amasezerano yo guhagarika ingwano ibyo bintu byarabaye kandi byarafashije umwanya utarimo
ndabona akanya katujanye reka duhe ijambo Fabrice mwiriwe neza muratwumva ndumva telefone ya Fabrice itari kuyakora reka tuje kwa Michel Vyamungu muraho muratwumva muri hehe Michel muri hehe muri hehe amaze he mu Burundi yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yewe ikibazo mbona
yego
kibazo kongi fiste murandumva
duga ku ijambo turakumva duga ku ijambo
yewe ikibazo kongi mbona fiste ni ikibazo cy'abantu bari mu buseruko bwa Kongo hanyuma bakaba bafite ururimi rw'ikinyarwanda ikibwa rero ni uko kurengera kwicara hamwe bakababwira batera umuti w'icyo kibazo ikindi nacyo mbona kihari igisirikare cya Kongo gisanzwe kidakomeye neza sinumva igihugu kingana nk'uko gifise n'ubutari bungana nk'uko urebe turashobora gukomeza igisirikare ugasanga igihugu kirimo ibintu byinshi byo mu bihugu bitandukanye bari kuri kwicara ibyo gutuma umutekano wabo na cyane cyane bahereye ku gisirikare cyabo kuko ntibitahuritse rero yaba uturere usanga leta idashobora gukontorora kandi ifite igisirikare ku buryo rero umukuru w'igihugu cya Congo nawe yafatanije gutwara ngo bicare hamwe na cyane cyane urupfuye bafata igice cya bigi ya leta amafaranga leta ikoresha bagatuma bashyira mu gisirikare bakanongera ingendo bashobora gucungira umutekano w'abanyagihugu kuko aba bantu batarose umutekano bahagije
ego Michelle ndabona akana katujanye Michelle akana katujanye kibazo washikirije ni kibazo gihambaye cyane gose kivuga ko igihugu gikomeye gifite ubutunzi nka Congo gikwiye kuba gifite gisirikare gikomeye kugira ngo gicungere umutekano mu bice bitandukanye reka duhe n'ijambo Fabrice undi munywanyi radio ijwi rya Amerika ndabona akana katujanye hanyuma umushanahe Edimbona turamusaba agerageze atange inyishu cyangwa agira icyavuze ku byimviro bazabashikirije ego Fabrice matumba
yego ndabumva cyane murakoze cyane ko mije jambo mbanje kubasuza
mwaramutse neza muri hehe Fabrice
ndano mu Rwanda mu karere ka Gasabo
ni byiza cyane rwose ikibazo icyumviro
mu by'ukuri ikibazo cyane ndabanza gushimira umutumire mwadutumiriye ariko nawe turagiyeho tukanashimira ingabo z'u Rwanda uko zikomeje kwitwara muri Mozambique ariko mu by'ukuri ikibazo kiracyariho mu gihe Afurika itarashyira hamwe kugira ngo batorere ibibazo igisubizo cy'ibihugu byabo nta na rimwe umutekano muri ibihugu muri Afurika uzigera uboneka kubera ko uyu munsi none iriya mitwe y'inyeshyamba iri muri Congo ni bamwe mu bayobozi babaheza nguni zigenda bakavugana n'imitwe y'i Burayi igashingwa iterwa n'inkunga iriya mitwe y'itera buhoye igaterwa inkunga n'ibyo bihugu by'i Burayi biri mu bayobozi b'Afurika rero kuba ngo kugira ngo iriya mitwe irangire neza ko bajya ku ntebe y'imeza bakaganira abayobozi ba Congo ndetse n'abanyepolitiki b'Afurika bakashakira hamwe kugira ngo iriya mitwe y'inyeshyamba irangire n'abundi mu gihe bavuga ngo bafate ibyemezo kugira ngo barohereze ingabo ngo bazirwanye n'ubundi imitwe imwe yavamo n'indi igasubiramo tukaba twifuzaga ko ahubwo bibaye byiza ari uko abayobozi ubwabo aribo bakwicara bakareba aho ikibazo bagikemurira
yego
nabo kuba ngo baragenda muri Congo barasane n'ubundi u Rwanda rugufi ni rwo ruhagwa
ibyimviro byiza bishyirijwe ndabona
barabahunga bakava mu byabo imeze n'uko bajya ku ntebe y'ibiganiro
yego
none ibibazo bigakemuka
yego me Fabrice ndabona akanya katujanye reka turabe ko yo guha inyishu reka turabe ko yo guha inyishu be edi mbona Fabrice arafite ikibazo gihambaye cyane rwose ko amaherero ari uko hoba ibiganiro hagati ya leta ya Congo niyo mirwi icyumviro kigeze no gushikirizwa mbere akaba na Michelle Vyamunguru nawe nyine akaba yavuze ko ahubwo igihugu cya Congo gikwiye gukomeza igisirikare kuri ivyo vyumviro bibiri vyabo bashinganaye bose inyishu ndabona mufise nk'umunota umwe n'igice
inyishu ntutanga ngaha n'ibyo Congo ikeneye igisirikare gikomeye kandi nibyo barimo ubu amatwa dusumira nibyo barimo bariko baravugurura inteko zabo neza baziha inyigisho zikwiye nibyo barimo na nicyo bituma haje izo zindi nteko zo mu karere zo gufasha aho abandi batarashika bobo bahashike barafasha kugira ngo habe umutekano cyane cyane hariya muri West hari ikibazo bavuze k'ingorane ngo z'abarwandofone abantu bavuga ikinyarwanda bajya abantu bavuga ikinyarwanda benshi muri bo benshi cyane ni abanyekongo kubera reka Congo kera yari Congo u Rwanda n'u Burundi ibintu bitarahinduka bicara igihugu kimwe kandi si abantu baje bizanye hariho amavage menshi y'abantu bagiye mu Rwanda na baza i Congo ariko benshi muri bajya bose bavuga ikinyarwanda n'abanyekongo
Edi mbona ndabona kanya katujanye nashaka gushimira cyane rwose ku byiyumviro eka byashikirijwe mukabitangira inyishu ibibazo byashikirijwe mukabitangira inyishu zumvikana cyane rwose kanatsinda mwarakoze muri ibyo bisata turabashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turashimiye kandi na injiniya Nelson yadufashe mu hiyo bizuma tukaba dushimiye na Nadia taha yadufashe kugiranya ikiganiro twashikirije turabashimiye inshuti mwese mwaduteye z'amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio n'ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mugoroba mwiza.